radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuti zacu mwabonye bucya mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 y'ijwi rya Muhabura. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 na FM 93 n'ibice 3. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abayobozi b'intara za Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zihana imbibi baraye bashoje inama yigaga uburyo bwo gufungura ibiraro byo ku ruzi rwa Rusizi bihuza ibihugu byombi.
Turabura abantu, nta muntu agendayo kubera ahugaye, umuntu yari afise ukuntu yotwara nk'utwashara akagarukana utundi, abakongomani bakazana natwe tukajana hariya, mugabo urumva na kuntu umuntu yojanayo byashara.
Uyu ni Amina Hakizimana atuye muri komine Rugombo yo mu Burundi ihana urubibi na Kongo. Mu Burundi kandi harabera inama mpuzamahanga y'abashoramari. Naho mu Rwanda guverinoma ivuga ko umunyapolitiki Ingabire Victoire utavuga rumwe na leta ategura guhirika ubutegetsi. Muri Afurika y'Epfo abatwara indege za sosiyete South African Airways bari mu myigaragambyo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, muri Afurika y'Epfo abatwara indege za kompanyi ya leta South African Airways bahagaritse akazi kabo ejo, byatumye nayo ihagarika ingendo zimwe na zimwe. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Afurika y'Epfo ryatangaje ko ryahagaritse ingendo z'indege zija mu gisagara cya Perth muri Australia na Sao Paulo muri Brazil kuri uyu wa kane. Hari nyuma yuko rihawe amakuru n'ishyirahamwe ry'abadereva b'indege baryo yemeza ko bafise imigambi yo kugarariza akazi bivuye mu biganiro vyerekeye imishahara yabo vyahagaze. Ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Afurika y'Epfo ryarahagaritse ingendo z'indege zija mu bisagara bya Perth na Sao Paulo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu, inyuma yuko ribwiwe ko abadereva b'indege zayo bari bafise imigambi yo kugarariza akazi kuri uyu wa kane. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ingendo zishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Afurika y'Epfo zikorera hagati mu gihugu no ku mugabane wa Afurika zabandanije ingendo zazo nk'uko bisanzwe kubera iryo shyirahamwe ryafashe ingingo zihutigwa. Ishyirahamwe ry'abadereva b'indege zitwara abantu muri Afurika y'Epfo ryari ryasabye mu ntango mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka iyongerezwa ry'imishahara yabo ku rugero rw'ibice 30%, mu nyuma yaho yaragabanije gushika ku rugero rwa 15.7%. Yamara ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu muri Afurika y'Epfo ryagiyemeye kongereza imishahara y'abadereva b'indege zayo ku rugero rwa 8.46%.
Muri Namibia, perezida watowe umutegarugori Netumbo Nandi Ndaitwa yaraye agiranye n'abanyamakuru ikiganiro cya mbere nyuma yo gutsinda amatora. Avuga ko azafata ibyemezo bikaze byo kurwanya ubukene n'ubushomeri. Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro cya mbere yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane, inyuma y'uko atsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi irangiye, Nandi Ndaitwa yavuze ko azohindura bikomeye uburyo leta yiwe izokora mu ntumbero yo gutorera inyishu urugero ruri hejuru cyane rw'ubukene n'ubushomeri mu gihugu. Nandi Ndaitwa afise imyaka 72 azotangura icese amabanga yiwe yo kuyobora Namibia mu kwezi kwa gatatu k'umwaka buca utangura w'2025. Yavuze ko ashobora kuzokwitandukanya n'abategetsi b'umugwi SWAPO baje imbere yiwe ku bibazo bijanye n'ubutunzi n'imibano. Yatangaje ko ibintu bitazobandanya kuba nk'uko vyahora. Yavuze ko we na leta yiwe azotegerezwa guhindura bikomeye ibintu ku bijanye no gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu. Yavuze mu buryo butomoye imigambi ategekanya gushira mu ngiro. Yamara yavuze ko ikibazo c'amatongo gikwiye gutunganywa gushasha. Yavuze kandi ko ikibazo cyo kugabanganya ubutunzi bw'igihugu ku buryo bungana mu banyagihugu gikwiye kwicarigwa. Nandi Ndaitwa yatsinze amatora yabaye ku itariki 27 y'ukwezi kw'11 n'amajwi ibice 57% nk'uko ibiharuro byashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwabitangaje. Imigambi itavuga rumwe na leta yatangaje ko izoshingisha urubanza muri sentare kubera ivuga ko amatora yabayemo amahinyu. Yamara Nandi Ndaitwa yavuze ko ivyo birego bitagira ishingiro. Urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwavuze ko amatora yabaye mu mwidegembyo kandi atatunenge twayaranze. rwasabye abanyanamibia bose kwemera ivyayavuyemo.
Aya makuru murayumva kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Republika ya Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda mu rukiko rwa Afrika rw'uburenganzira bwa muntu gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa M23. Uru rukiko rufite icyicaro Arusha muri Tanzania. Fidele Niyongabo aratubwira impamvu y'uru rubanza.
Icegera cy'umushikiranganda ajejwe ubutungane n'ibibazo bijanye n'amategeko muri Kongo Samuel Mbemba yavuze ko yari ngingo ihambaye cyane inyuma y'ibyo yavuze ko ari ugusahura gufata abana n'abakenyezi ku nguvu no kugandagura abantu mu gihugu ciwe. Iyo ngingo ifashwa amezi ane inyuma yuko Republika ya Demokarasi ya Kongo yagirije u Rwanda ko rwarenze ku bwigenge n'imbibe zayo, rwakoze ubwicanyi bukabije ku basivile kandi rwarenze ku mategeko mpuzamakungu mu buseruko bw'igihugu. Republika ya Demokarasi ya Kongo yagirije u Rwanda ko rushigikiye M23 ivuga ko wakoze ubwicanyi bukabije ku basivile mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Muri ico gihe ibiro vya Perezida wa Angola byatangaje ko bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu vya Kongo n'u Rwanda bahura ku itariki 15 yo ku kwezi mu nama izobera ku mugwa mukuru wa Angola Rwanda.
Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urarega Israeli gukora genocide mu ntara ya Gaza muri Palestina. Israeli isubiza ko raporo ya Amnesty International yuzuyemo ibinyoma gusa bidafite ishingiro. Fidele Niyongabo.
Ishyirahamwe Amnesty International ryasohoye icyegeranyo kuri uyu wa kane aho ryatangaje ko Israel n'igisirikare cyayo byarenze ku masezerano ashyigikiwe n'ishyirahamwe ONU yo mu mwaka w'1948 yerekeye ibyaha by'ihonyabwoko. Icyo cyegeranyo c'impapuro zigera ku 300 cyaguye mu matohoza yakozwe mu kiringo cy'amezi 9 kuva inyuma y'ibitero umugwi Hamas wakoze kuri Israel ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2023. Ishyirahamwe Amnesty International ryavuze ko ryasanze Israel yararenze ku masezerano yo mu mwaka w'1948. Icyo cyegeranyo cyafatiye ku majambo y'ihonyabwoko atari make hamwe n'ityozwa ry'agateka kazi na muntu yatangajwe n'abategetsi ba Israel. Icyo cyegeranyo cyafatiye kandi ku makuru Amnesty International ryegeranije aturutse mu ntara ya Gaza. Icegeranyo cy'ishyirahamwe Amnesty International cyerekana ko ibitero by'indege z'ingwano za Israel byabaye inshuro 15 hagati y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2023 gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'2024 vyahitanye abasivile 334 harimwo abana 141. Amnesty International ivuga ko atavyemezo bihari ko ivyo bitero byari bigenewe ibibanza bya gisirikare.
Ijwi rya Amerika tujye muri Siriya. Nyuma yo gufata Aleppo, umujyi wa kabiri mu bunini, inyeshyamba zigaruriye undi mujyi nawo ukomeye witwa Hama uri hagati no hagati mu gihugu. Fidele Niyongabo aratubwira ibyo aribyo.
Igisirikare cya Siriya cyatangaje ko cyakuye inteko zacu mu gisagara cya Hama kiri hagati mu gihugu. Hari inyuma y'ingwano ikomeye hagati yazo n'abagwanyi ubutegetsi. Icyo gisirikare cyasohoye itangazo kuri uyu wa kane rivuga ko cyakuye inteko zacu mu gisagara cya Hama kugira gikingira abanyagihugu bakibamwo. Abagwanyi ubutegetsi muri Siriya mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bavuze ko binjiye mu gisagara cya Hama barigarurira ibohero ryaho bongera bararekura abari bahapfungiwe. Ifatwa ry'igisagara cya Hama ribaye iminsi mike nyuma y'uko abagwanyi ubutegetsi bigaruriye igisagara gikomeye cyane cya Aleppo kiri mu buraruko bwa Siriya. Nico gitero gikomeye cyane bari bakoze muri ico gisagara kuva mu mwaka w'2016 igihe inteko za leta zishyigikiwe n'abagwanyi bashigikiwe na Iran n'igisirikare kigwanira mu kirere cy'Uburusiya zaturije abagwanyi ubutegetsi mu bice birimo ubuseruko bw'ico gisagara. Hari igihe ingwano yari ikomeye cyane muri Siriya. Igisagara cya Hama kiri hafi y'ibirometero 200 mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Siriya Damascus, kiri hagati y'igisagara cya Aleppo n'umugwa mukuru Damascus. Ni muri icyo gisagara mu mwaka w'1982 umugwa mukuru wa Islam barondera gutembagaza perezida w'icyo gihe Hafez al-Assad wabereye uwo yari se wa perezida ariho muri iki gihe Bashar al-Assad.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@, radio yacu voa@.com, YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi irahamagarira umunyemari uwari we wese ubyifuza kujya gushorayo amafaranga ye. Ivuga ko Burundi ari igihugu cy'ihuriro ry'imiryango migari. yabitangaje ejo mu nama mpuzamahanga y'abashoramari na bamwe mu bafasha Burundi mu iterambere inama iteraniye I Bujumbura ni inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi murayegezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera I Kigali mu Rwanda
Iyo nama yatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igihe cy'isaha zine yitabwe n'abanyamitahe n'abagwiza tunga bigenga abaserukiye ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango nk'iya ONU iya Buraya iya Barabu Amerika n'ahandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu butumwa bwiwe kubitabye inama yavuze ko Burundi bufite byinshi byo kwirukira kandi byo ufasha mu kugwiza ubutunzi
la population abarundi barijijukiye ibikorwa rwaruka rw'u Burundi rugize umurwi urenga ibice zungutada tu nyagihugu ni mukwiye kuraba Burundi nk'agahugu gato mwiweje uko ungana kuko Burundi buri mu masananzira y'ibihugu byo mu karere ivyo navyo bigatuma Burundi ari ihuriro mu bijanye no guhanahana ubutunzi n'ibidandazwa hatibagiwe akamaro kabwo mu bijanye no gushora ibidandazwa mu hanze
ibishigikirwa n'umushinga mateka Olivier Sunguru arongoye ihuriro ry'abadandaza n'abagwiza tunga mu Burundi nkuko yabishikirije abagwiza tunga n'abanyamitahe muri iyo nama avuga ko igisata cy'abigenga mu Burundi gifite amahigwe kandi hari n'abakozi bazimbutse akiyongera ko ku Burundi bufite amasoko bushoreramwo ibidandazwa harimo abantu barenga muri ya idini nusu w'abasumyi mu burimye kushobora kurima amezi 9 ku 12 icafata nk'amahigwe kubifuza kugwiza umwembu aca batera kamo agira ati
Burundi ni igihugu aricyo cyose gishobora gukogwa mu bijanye n'ubutunzi ni igihugu gisa n'ikigaragara mu bijanye n'imitahe hamwe n'abanyamitahe ndahamagarira abantu bose bari mu gisata cyo kugwiza ubutunzi baje bavuye mu bice bine by'isi kuza kwifatanya natwe mu kurondera gushika kuri iyo mbona kazoza Burundi bwarahuye n'amakuba atandukanye kandi yagiye yisubiriza ariko ndabibabwiye ntabahenda Burundi bwarageze kure Mugabo dutegerezwa kwivyukiranya rero nimba wifuza kwivyukiranya uwo kwivyukiranya hamwe n'u Burundi
Mohamed Metkay ambasaderi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cha Maroc kijeje byo gufashanya n'amakungu numwe mubashikirije amajambo yaserukiye abafatanya bikogwa ku izina ry'abaje mu iyo nama hari uko abona ibyifuzo n'imbona kazoza by'u Burundi
Imbona kazoza y'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060 ni icyifuzo cy'ukuri kandi gishoboka igihugu cya Maroc ciyemeza kubandanya gushigikira Abarundi abanyeshuri b'Abarundi bahabwa bourse zo kwiga mu makaminuza uyu munsi bangana n'342 kimenyetso gikomeye kugufashanya hagati y'ibihugu bibiri Burundi na Maroc abanyeshuri 199 bari kwiga mu bisata mfatiro bitandukanye bizofasha kandi byingira kamaro mu ishyirwa mu ngiro y'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 uteye imbere mu mwaka w'2060
Olusegun Obasanjo yigeze kuba arongoye igihugu cya Nigeria yitabye iyo nama avuga ko guteza imbere ubutunzi ari byiza ariko ko muri ico gikorwa igihambaye muri byose ari amahoro umutekano no kwishira ukizana ibyifuzwa n'u Burundi kubishika ko nuko hoshigwa imbere gukuraho inzitizi ku banyamitahe n'abagwiza tunga uko abantu bakigwa mu gihugu habazanye imitahe yabo uko bafatwa n'ibindi akabona ko ibyo bifatiweho bigatora inyishu bizongera ingaruka nziza ku na kazoza Burundi bwihaye imigambi iri imbere mu by'umushikiranganje ukigega n'ubutunzi wodase niyo nzima yabwiye abari mu nama no kubaka amabarabara y'indarayi bihuza Burundi Tanzania na Congo ayo igihugu inyubakwa zigezweho n'ibindi
Cherive ndayishimiye urakoze tukiri kuri iyi nama mpuzamahanga y'abashoramari mu Burundi iteraniye I Bujumbura mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Gabriel Rufyiri umukuru wa Olucom ishyirahamwe rirwanya ruswa ikimenyane n'icyende wabo no gusesagura umutungo wa leta icyo iyi nama imariye u Burundi
icyo bivuze seguro yuko bwambikiye kuba bacizigiye niyo siguro ibyo bivuze kandi byerekana hanyuma mugabo igihugu naco gifise icyo nokwita itegeko ry'uku kumuriza no kwereka mu banyamitahe n'abafashanya n'u Burundi ko mu by'ukuri nibaza n'imitahe yabo izo bishingiwe hanyuma gusa ntibivugwe umajambo gusa mugabo bigashikwa no mubikorwa ivyo rero nivyo nibaza igihugu cy'urundi kiro kirakora kiranoneho nta muntu yovuga icyo n'igihushane cyacu nibaza ko ikintu kiba gikene uya nuko leta yerekana inzira ariko barafata kugira ngo mu cyukuri iyo mitaya igomba kuza mugihe n'abagomba gufasha iyo mwe migambi ivyo bintu cyukuri bizogirira akamaro abanyagihugu n'iyo nibaza gihambaho
mwihweje ukuntu ibintu byifashe mu Burundi buzoshora mu iyo minsi ibiri kujijura abanyamitaye kugira ngo bayikoreshe mu Burundi hari intamba minisitari nke muri iki gihe hariho ibibazo by'umuyaga nkuba n'ibindi mwibaza ko Burundi buzoshobora kubajijura
erega si ubwa mbere nagira ndabibutswa atari ubwa mbere Burundi butunganije inama nk'izi hanyuma kandi no mu bindi bihe barabikoze kandi amafaranga barayatanze ikiba gikomeye kandi nibyo najewe nanashimye cyane ndabye ukungene umubirozi mukuru w'igihugu cyane cyane bijya biro bita best biteje gutunganya imigambi babivuze bati iri ya DDC hari inzitizi n'izi nzitizi rero tugomba gukura aho zizanye n'iby'intwari bereye inzitizi zijyanye n'iby'ibiturire ati mu nkingi ya mbere bitu bisangajemant de leta n'icyo tugomba gukuraho burya nicyo banyamitahe n'abafashanyamurundi bakeneye iyo ariko yo muri leta ariko bavuze bati ntabihari abo ni bashaka ingorane niyo kubera babyemera kandi bakava ko bagomba kubikuraho kiwe nibaza neza yuko hose hari amadefi harabivye izo ntambamye ikiba gihambaye nuko gusa leta icayerekana ngene izo ntambamye zigomba kuvaho nivyo ariko barasigura rero kiwe numva ari bintu vyumvikana
mu kanya gatoya cyane rwose mwihweje imigambi ya leta ikanaba bitavye iyo nama yerekeye ubutunzi murabona ko ya migambi ya leta mu 2040 kugira ngo Burundi buzaba bwifashe n'2060 kugira ngo Burundi buzaba buteye imbere iyo migambi ni indoto n'icyahe migambi ishobora gushyirwa mu ngiro
nagira mere ku kintu gikomeye umuhinga yitwa Seneke w'umurumani w'umufilozofi yavuze ngo iyo umuntu cyangwa igihugu atazi yaje adafisi yaja ntazimira urumva rero kubona igihugu cyarihaye intumbero kikiha imigambi cyumva ko ari intango ubu igisigaye rero mw'iyi nama turimo ni uko leta ibyo ariko baravuga biba ibintu by'ukuri biba reyere kandi bizoshyirwa mu ngiro
Gabriel Rosili umukuru w'ishyirahamwe Orukome murakoze cyane ngo si ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika
murakoze namwe kubona mwadutumiye Imana ibahezagire
iyi ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC
Radio ijwi ry'Amerika tuve mu Burundi tujye mu Rwanda ubushinjacyaha buremeza ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Ingabire Victoire ari inyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwabivuze ejo mu rubanza rw'abayoboke b'ishyaka rye d'Alpha Umurinzi ritaremerwa mu mategeko Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza mu rukiko rukuru i Kigali
yicaye mu cyumba cy'urukiko akurikirana iburanisha nk'abandi nta marangamutima adasanzwe umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza yagaragaje nyuma yo kwikomwa n'ubushinjacyaha kuba nyirabayazana mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni mu rubanza rwiswe urwa Sylvain Sibomana na bagenzi be ubushinjacyaha bufite ijambo bwatinze kuri Sibomana na Ingabire busobanura ibyabaranze mu buzima bwabo bubihuza n'ibyaha burega Sibomana n'itsinda ryose bwibutsa ko kore wari isubira cyaha kuri ibi byaha umurega kuko yigeze gufunga imyaka itandatu kubyaha bisa n'ibyo ari kuburana bwasobanuriye urukiko rukuru ko abo bukurikiranye bose bari mu cyitwa ishyaka d'Alpha Umurinzi bwo mu magambo yabo bwita gatsiko k'abagizi bana bikuko ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda ubushinjacyaha bwavuze ko abayoboke ba d'Alpha Umurinzi bifashishije umunyamakuru Theoneste Nsengimana kugira ngo bamamaze uko bishoboka kose imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda batagombye kwitabaza imbaraga z'imbunda kuko ubwo buryo butakigezweho bwasobanuye ko mu kwezi kwa 9/2021 abaregwa barangajwe imbere na Sibomana bateguye amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza busobanura ko Sibomana ari umuhuza w'ikorwa wa d'Alpha Umurinzi ku rwego rw'igihugu buvuga ko ibikorwa byose umunyapolitiki Ingabire Victoire ari we wari ubiri inyuma bwabwiye urukiko ko yahuje abayobokewe n'abanyamahanga bagombaga kubahugura ku buryo bahiri ku butegetsi bitanyuze mu ntambara. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuguwe ku gitabo cyanditswe n'umunyasiribiya Serdija Popovich yise Blueprint for Revolution, ku buryo bwo guhirika ubutegetsi hatifashishijwe imbaraga z'imbunda. Gusa bukemeza ko umunyapolitiki Ngabire atari mu kirego. Ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo ushinjwa bivugaho, ariko ntibyadukundiye. Mwiburanisha ryo ku itariki ya 21 z'ukwezi gushize, ariko Ingabire yari yabwiye ijwi rya Amerika ko ibirego by'ubushinjacyaha bidafite ishingiro, yari yabidutangarije muri aya magambo.
Ibyo bintu ntabwo ari ibyo. Ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa. Icya kabiri, ntekereza ko ubushinjacyaha iyo baba bubitekereza gutyo ko buba bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bimbaza kuri iyo dosiye. Nabiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye, ariko mu by'ukuri nta wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi.
Mu kwezi gushize ubwo yari mu ihuriro Unity Club, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nta muntu yavuze mu izina, ariko mu magambo ye harabahise bakeka ko avuga kuri Ingabire.
Nabo twavanye twababariye twavanye aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha nk'ibyo, twababarira wenda henda ureba ko hakongera umuntu akabamo muzima cyangwa nabe naba gukorana nabo n'iki, yarangiza bagasubira murabazi abazibirwa ndetse bakogezwa n'abantu hanze bakora ibitangaza ko barwanira demokarasi, barwanira ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza kuzi ya masaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore, turaza kurwongeramo.
Ubushinjacyaha buvuga ko abahuguraga baregwa bari barihimbye amazina nka Sandra na Anna, kandi ko na bamwe mu bahugurwaga bakoreshaga amazina y'amahimbano. Buvuga ko ababahuguraga bavugaga ko kubera ko abaturage bababaye bazabashishikariza kwigaragambya babanje kubumvisha ibyiza by'ejo hazaza habo. Bushinjacyaha ko yabwiraga abagenzi ko mu bagombaga guheraho babasaba kwigaragambya harimo abazunguzayi bo mu mujyi wa Kigali ubutegetsi bufata nk'umwanda, abahinzi, abo leta yita abajenosideri, abarimu n'abanyarwanda ishuri babayeho nabi n'abandi. Muri iyo myigaragambyo ubushinjacyaha busobanura ko bagirwaga inama zo kwirinda cyane abarokotse jenoside, abasirikare, abaturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Tanzania na Congo, kuko bari mu ruhande rwa leta. Bukavuga ko bari kubakangurira kwanga gahunda za leta nko kutishyura imisoro. Gusa mu barokotse jenoside bugasobanura ko bose batumva ibintu kimwe, ko ahubwo harebwa bari guhita babumva barimo Aimable Karasina na Yvonne Damangi Ryamugwiza bafungiwe ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside yabakorewe. Buvuga ko hari itsinda ryiswe Operation Serwakira, aho bagombaga kwirakwiza inyandiko zanditseho amagambo agira ati turambiwe imisoro, turambiwe gukubitwa, turambiwe gushimutwa n'ayandi. Ubushinjacyaha buvuga ko mu bagombaga kwifashishwa gukwirakwiza izo nyandiko harimo abamotari. Buvuga ko Sibomana yafashwe amajwi avuga ko abantu bose bamaze kwanga leta kandi ifite ubwoba ku buryo haramutse habaye akantu gato ibintu byose byashwanyuka. Buvuga ko hari hagendereye ko byose byazakwirakwizwa ku munsi ngaruka mwaka witiriwe umunyapolitiki Madamu Victoire Muhoza uzi nka Ingabire Day. Ubushinjacyaha busobanura ko abahuguraga abayoboke ba Darufa mu Murindi babumvishaga ko guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bituga igitugu byagombaga gukorwa nk'iby'inkubiri yahiritse ubutegetsi mu bihugu by'Abarabu birimo na Tunisia. Buvuga ko ibi bikorwa byaburizwemo bidaturutse ku bushake bw'abaregwa. Ubushinjacyaha bwavuze kuri Sibomana gusa mu iburanisha rizakurikira hazaba hatahiwe umunyamakuru Theoneste Nsengimana, niburangiza kubahetura bose uko ari 10 buri umwe akazabona umwanya wo kwiregura. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Abayobozi b'intara za Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zihana imbibi ejo bashoje mu mujyi wa Uvira inama yigaga uburyo bwo gufungura ibiraro byo ku ruzi rwa Rusizi bihuza ibihugu byombi bimaze imyaka 5 bifunze. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira.
Iyi nama yabereye mu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 27 uvuye mu rwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi Bujumbura. Abayobozi bayitabiriye barimo b'intara za Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Congo n'abayobozi b'intara za Kibitoke, Bujumbura, Rirare na Rumonge ku ruhande rw'u Burundi. Mbere y'iyi nama babanje gusura ahari kubakwa ibiraro biri kuri Kiliba, Luvungi, Sange biri muri teritwari ya Uvira ndetse na Rugombo ku ruhande rw'intara ya Kibitoki. Guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Professeur Jean-Jacques Purusi Sadik yavuze yuko baje bahuye mu rwego rwo kureba uko hafungurwa imipaka iri ku byambu by'umugezi wa Rusizi bihuza ibihugu byombi imaze imyaka igera kuri 5 ifunzwe kubera icyorezo cya COVID-19. uyu muyobozi avuga yuko bigiye hamwe uburyo hakwihutirwa gufungura ku ikubitiro ibiraro biri ku mugezi wa Rusizi ku byambu bya Rubenga muri Ruvungi na Nyamwoma muri Sangi.
Tulikuya hapa na ba autorite bakubwa c'est-à-dire les autorités burundaises.
Kwa jangaha n'abayobozi bakuru mu Burundi natwe abayobozi b'intara y'Ikivuyepfo uko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yadutegetse gufungura ibiraro kugira ngo baturage bacu bo muri teritwari ya Uvira Bakiliba Sange Luvunge n'abandi ndetse n'abo Burundi boroherezwe kwambuka mu Burundi n'abarundi nabo baze muri Congo mu bucuruzi kugira ngo ibyo bigegwe. Ni ngombwa ko ibiraro biri hejuru ya Rusizi byuzura vuba. Guverineri Jean-Jacques Purusi avuga ko mbere yuko bimwe muri ibyo biraro byuzura mu kwezi kwa gatanu k'umwaka 2025 basabye inzobere z'ibihugu byombi kureba uburyo abaturage n'imodokari zafite uburemere bwinshi zanyura ku biraro byari bisanzwe ndetse hatari ibiraro hagashyirwa amato yafasha abaturage kwambuka. Mu mujyi wa Uvira abitabiriye inama bavuga yuko batazi umunsi nyirizina wemejwe wo gufungura ibyo byambu ndetse n'ibiraro ku mugaragaro. Nyokindi Gerard umuyobozi wungirije muri Minisiteri y'Ubucuruzi wari uyoboye intumwa z'u Burundi yagaragaje ko bishimiye ko mu gihe cya vuba abaturage ku mpande zombi bazaba basurana bakanacuruzanya. Twishimye vuba abaturage b'Abarundi n'abo bakongomani bazagenderanirana ndetse bakorane n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ibikorwa byari byarafunzwe kubera COVID-19. Bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya Rusizi no mu ntara ya Cibitoki bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi banyuze ku ruzi rwa Rusizi bavuga ko ifungwa ry'ibyambu kuva mu mwaka wa 2019 byabateje igihombo.
Nko kuva ngaha mu Rwombo ujya busuruzi Rusizi ukaja mu Ruvunge twari amahera make cyane, twari amahera atarenga 1,500. Tugiye kubegera ntibyashyika n'2,200 ariko kugira dushike mu Ruvunge uciye ku mpaka wa Gatumba ugenda ufise nk'150 by'amarundi kugenda no kutgaruka ariko uciye ngaho ugiye mu Ruvunge ntibirenga 1,200.
Amina Kizimana atuye muri komine Rugombo ihano rubibi na centre ya Ruvunge ku ruwande rwa Congo akora ubucuruzi ndetse afite umuryango muri teritwari ya Uvira.
Turabura abantu nta muntu agendayo kubera ahugaye umuntu yari afise ukuntu yotwara nk'utwashara akagarukana utundi abakongomani bakazana natwe tukajana hariya mugabo burumva na kuno umuntu yojanayo ibyashara.
Kuva ibyo byambu n'ibiraro byafungwa mu mwaka wa 2019 abaturage bo mu kibaya cya Rusizi bifuza kujya mu Burundi bavuye Kamanyula banyuze ku mpaka wa Kavimvira bakora urugendo rw'ibirometero birenga 74 mu gihe bari basanzwe bagenda urugendo rw'ibirometero bigera kuri 7 banyuze mu ntara ya Cibitoki. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Chuti muduteza matwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika maze rero mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.